cyambere cyo kazoza kacu kazwi n'Imana ariko dukoreye ku byo tubona kazoza kacu karagoye gutahura cyane turavye ubuzima tubayemo tumaze ikiringo cy'ukwezi nka kirenga turi mu ibarabara iki ni kibanda kitategeza kubamwo abanyeshuri ba kaminuza aho twategeza kuba turi siho turi aho rero cyo tuboneraho kubona ko ubuzima bwacu butari ko bugena nko bwategerezwa cyane cyane agateka ko kwiga kugira ubuzima bwiza kaho nyanzo cyane
nta mwana yiga mu mashuri y'intango ashobora kuja ku ishuri ngo yiga atekanya abona ko mukuru we muri kaminuza atari mu ishuri nta mwana yiga muri ishuri ryisumbuye ashobora kuja mu ishuri ngo yiga atekanye yumva mukuru we bamwishe bamuziza ko ari umunyeshuri wa kaminuza cyangwa bamufunze cyangwa yumva ko ari karaturatuzwa nawe atari mu ishuri bigaragara yuko ugwaruka gu Burundi gwihebura cyane rubonye ibintu nk'ibi
mu byukuri turiko turaraba kazoza kacu tubona gasa nakahagaze kuko twebwe igikorwa cacu cyari catuzanye kwari kwiga amashuri kugira tuyaheze hanyuma tuje mu buzi nk'abandi dushobore gufasha igihugu gutera imbere ariko turabona neza aha turi ngaha turi mu ibarabara ntituri mu bibanza twe twagenewe kubamwo rero icyo dusaba nuko iki gitumye tuba mu ibarabara cohava na hose kindi ni umutekano muke
ubu unye uri kuraraba mu gisagara ca Bujumbura nta murimo numwe uri kurarangurwa urasanga amaduka menshi yugaye mu by'ubutunzi bimeze nabi nta mwana numwe ari ku ishuri ufatiye kuri ibyo byonyene urabona yuko je ntavuga ko kazoza kanje ndakabona kuko navuye muhira mvuga ko nje kwiga ishuri hama nkaronka nanje akazi bivuga ko ako kazoza ataho gashobora gufatira mu gihe mu gihugu bimeze nabi
yabatari umuntu yemera Imana umuntu yo kuhyana umugozi kuko ni ibintu bibabaje cyane aho ubona umuntu ari kwarapfa aho ubona abantu babigeme n'abamama baraswa mu mwibarabara abandi bategwa amazi bariko barahanira kazoza kacu kaba rumuna bacu na bakuru bacu
nta kazoza kahari turavye biriko biraba twari dukuye natwe kugira ico duterereye kugira twubake igihugu cacu kandi dutere imbere rero kabunyeshuri je ndaha turabona yuko agateka kacu kaho nyanzwe kubyivyo twasaba kandi twibutsa yuko muri aba baduserukira nabo bugira ico bakoze ariko hanini bakibuka ko hari Imana ko ku migambi yabo yo bari myiza ari mibi Imana yo iri hari kandi irabibona
ubu harageze ku munyeshuri akorera igihugu harageze twako turangiza amashuri bamwe bamwe harageze ko akorera igihugu igihugu cyarabafashije kirabasomesha hageze nabo kuba producer bakura akazi gateza imbere igihugu ariko no munsi washize mu ibarabara bose mbega bajya batoyi bacu bari inyuma bobo bariko baje he batoyi babo bari mu ibarabara no kuvuga iki bavuga yuko twe turi Burundi bwejo ubwo no munsi bwonyere buri mu ibarabara ubwije buri hehe rero je icumbona niki kazoza kiwacu mu bisanzwe ibintu bikiri uko biri nta kahari